Irini Radio, Izwi di America. Izwi di America ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turamwamukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu tariki 20 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2020 muri iki gitondo muri kumwe na Fidèle Niyongabo. Ni umunsi kwa gatatu n'amatora mu Burundi. Nshuti zacu mwatubwira uko mubona ayo matora, cyo muyiteze ko ni impungenge mwoba mufise aho muherereye. Umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi wagiriza ipolisi kugeramira no kwirengagiza amabi akoregwa abanywanyi bawo.
Twe nk'ubu kuva kwiyamamaza bitanguye twarabuze abantu babiri, abantu barenga 50 barakomerekejwe n'imbonerakure nande umugambwe uri ku butegetsi. Wumva ivyo vyose katwibaza kubera iki ushikiranganje kutabivuga.
Uwo ni Terence Manirambona abwira umugambwe SNL. Ni nyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi buvuze ko uwo mugambwe ushaka guteza umutekano muke mu gihe cy'amatora. Mbere ko dushika kuri iyi nkuru n'izindi tubafitiye zijyanye n'amatora mu Burundi, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino adufitiye muri aka kanya. Aloys.
Kuri wa gatatu ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu, Abarundi baritabira igikorwa cy'amatora y'umukuru w'igihugu, aya bashinga amateka hamwe n'ay'abakuru b'imitumba. Ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryiyemeje gukingira abamenyeshamakuru CPJ yifatanije n'ayandi mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu ashika kuri 30, aho basaba Leta y'u Burundi kutugara urubuga rwa interinete mu gihugu imbere y'aya matora mu gihe azoba ari karaba ndetse n'inyuma yayo. Mwikete bandikiye Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ayo mashyirahamwe, kandi asaba ko imbuga za interinete z'ibimenyeshamakuru byigenga zugawe zugurugwa. Gushika ubu imbuga za interinete z'ibinyamakuru bishika kuri 3 zirugawe mu Burundi nk'uko biri muri iryo kete. U Burundi bwinjiye mu matora kandi hari abamenyeshamakuru 4 ikinyamakuru Iwacu cyandikira kuri interinete bagifunzwe, hamwe n'amaradiyo mpuzamakungu BBC n'Ijwi rya Amerika byugariwe ku butaka bw'u Burundi nk'uko biri mu byo CPJ rivuga ko ryatohoje. Tukivuga ku matora, abahinga mu by'amagara y'abantu muri Malawi bamenyesha ko batewe impungenge n'imyamamazo y'amatora y'umukuru w'igihugu ishobora gutuma haba ikwirakwira ry'umugera wa corona. Abategetsi mu byashobora kuzokwiyongera mu gihe gushika ubu icyo gihugu kimaze kuronka abantu 71 banduye na 3 bamaze gutangazwa ko bapfuye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Intagondwa z'abayisilamu zarishe abasirikare 7 mu gitero cyabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Ibi bitero byo ku munsi wa mbere muri Nigeria bibaye hasigaye iminsi mike ngo amafungo yo mu kwezi kweranda y'abayisilamu ya Ramadani arangire. Ahandi havugwa ibitero ni muri Nigeri, aho umushikiranganji wo kwivuna abansi ashikiriza ko abasirikare 12 bishwe mu gitero cya Boko Haram ku ikambi ya gisirikare yo mu gisagara cya Difa. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku kambi ya Brabrine cyakomerekeje abandi basirikare 10 nk'uko ubwo bushikiranganji bubandanya bubishikiriza.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yaragiriye ikigongwe abanyorora amajana 4 atumbereye kugabanya ikwirakwira ry'umugera wa corona nk'uko ibiro vyiwe byabitangaje kuri wa kabiri. Umushikiranganji w'ubutungane Malik Kulibali amenyesha ko abo bababariwe bari ku rutonde rw'aborikuwe mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2020 mu ntumbero yo kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero. Mali gushika ubu imaze kuronka abanduye umugira wa corona 153 umaze guhitana.
Urakoze Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twibutse ko amakuru yo mu karere tubafitiye muri aka kanya ashimikira ku matora mu Burundi. Mu gihe amakuru akurikira uyu munsi aza kuba yerekeye by'umwihariko ayo matora. Mu Burundi kuri uyu munsi wa gatatu, Abarundi bafise imyaka 18 n'irenga bari mu gihugu imbere bazindukira amatora y'umukuru w'igihugu abashinga amateka n'abaje inama b'amakomine abahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bakaba arindwi. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Igenekerezo rya 20 Rusama ni tariki yaririndiriwe n'abantu isinzi kuko iri mu mateka ya politiki y'u Burundi akomeye cyane. Kuri iyo tariki niho abarundi barenga gato imiliyoni zitanu bazozindukira mu mabiro y'amatora kugira bihitiremwe umukuru w'igihugu azobarongora mu myaka indwi iri imbere. Abarekuruye gutora mu Burundi n'uwo wese akwije imyaka 18 n'irenga akaba adakurikiranwa n'ubutungane. Muri ayo matora hazohiganwa abakandida ndwi harimo abigenga babiri aribo Dieudonné Nahimana na Francis Rohero ukabubaye ubwa mbere bishika amatora y'u Burundi. Muri abakandida bandi twavuga nka Domitiano Ndayizeye aserukira Urunani kira Burundi akaba yarigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugeza mu mwaka w'2005 aho yasubiriwe na Petero Nkurunziza yaraje ava mu mugambwe CNDD-FDD nawe wakomotse mu muhari wa Rwanda FDD Force de Défense de la Démocratie umuhari wishinze guharanira intwaro rusange. Mu matora y'uno munsi umugambwe uri ku butegetsi ukaba uza guhagararirwa na Evariste Ndayishimiye. Uwo mukandida wa CNDD-FDD akaba ari mu bahabwa amahirwe yo gutsinda. Icyo benshi bafatira ko nuko mu myiyamamazo aho yagiye araca hose hagaragaye abantu isinzi. Ikindi nacyo abatari bake bafatira ko nuko gutsinda umugambwe umaze imyaka 15 urongoye igihugu kiba ari igikorwa kitoroshe. Umukandida wundi ahabwa amahirwe kandi abakurikiranira hafi politike y'u Burundi babona ko ashobora guhangana na Evariste Ndayishimiye ni Hagatogo wa Sawa Senel. Nawe nyene imyamamazo yiwe yaranzwe aho yaciye hose n'abantu isinzi. Abahinga muri politike mu nyandiko zabo no mu biganiro bagiye baraha abamenyeshamakuru bamenyesha ko Rwasa ashobora kuronka amajwi atari nayo abanywanyi biwe ahubwo y'abantu bifuza gusa ko intwaro ya CNDD-FDD ihinduka narijya mu Burundi kenshi bikundira bishashe. Hagati ya Rwasa na Ndayishimiye niho ashobora kubihiganwa nyezina. Iyindi migambwe nka Frodebu na Iprona yagiye irasambuka bivanye n'ibihe bya politiki Burundi bwagiye buracamwo naho igifise abanywanyi ahatari yake mu gihugu guhangana na CNL na CNDD-FDD ni kibazo kigoye cyane. Muri ayo matora yo kuwa gatatu abihweza ibintu n'ibindi bakaba bafise ubwoba ko ashobora kubamwa imishyamirano mu gihe abajejwe umutekano batorikanura bafatiye ku byagiye biraba mu gihe cyo kwiyamamaza abasene n'abasene-DFDD ahatari hake bagiye baratana mu mitwe. Kubera ayo matora umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yasohoye itegeko ry'uko uno munsi wa gatatu arakarabuko ku bakozi bose kandi ko bazobuhemberwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tusubire tubibutse ko amakuru tuzoba tubafitiye uno munsi by'umwihariko azoba yerekeye amatora mu Burundi. Tubafitiye n'ikiganiro muri sanga uno munsi hagati y'isaha 10 n'isaha 11 zo kumuhingamo turi muri studio y'Ijwi rya Amerika. Ubwa mbere tuzoba tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri kubera ikiza cy'umugera wa corona. Ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo guhaka ryo abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika aho bari hose ku isi kugira bashikirize ivyifuzo n'ivyiyumviro vyabo ku migambo umutegetsi azoba yatowe n'abanyagihugu yoshira imbere. Turabararitse rero muze kubaza ibibazo muri benshi. Tukiri mu Burundi, ubushikiranganje bujeje umutekano bwagiriza imigambwe SNL na Iprona kuba ishaka guteza umutekano muke ku munsi w'amatora. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza dufite ibindi kuri inkuru.
Mu itangazo igipolisi cyasohoye kuri uyu wa mbere y'umushikiranganje w'umutekano Lengi Yome Bunyoni yemeje ko muri rusange imyemamazo yagenze neza mu ndwi zibiri zishize ariko anadondagura bishwe abakomeretse n'abafunzwe.
Hakaba rero harapfuye abanywanyi babiri mu mugambwe CNDD-FDD 49 nabo barakomereka, haranapfa umunywanyi umwe mu mugambwe CNL 13 nabo barakomereka. Abajejwe umutekano mu gikorwa cyo kubanguranya gukinga no gutabara barahagaritse izo nkozi z'ikibi zishika ku 186 mubagirizwa ubwo bubisha.
Ubwo bubisha mugabo ishira hamwe ry'iteka rikorera mu buhungiro risanga bwagirizwa taribo. Anshak niko yagize yabwirijwe rya Amerika amaze kumva ijambo rya General Bunyoni kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Igitera makenga mu vyegeranyo ry'iteka rifise biratwereka ko abantu 146 bahagaritswe, 143 ari umugambwe senere n'umwe w'umuporona na babiri batazwi umugambwe barimo. Ugacobona ko zose 99% kwijana bavyegetse kuri uwo mugambwe SNL. Twari twiteze bamwe bamwe umuntu yumvira ati akaguma gashobora kuvyuka inyuma yuko bavuze uwatsinze akagira ati nakayibwe canke mugabo ubu kubera iyo mvugo umushanganje yakoresheje birashoboka ko uwo munsi nyene ariho hazotangura akaguma kandi gatanguye byumvikana ko bizogora guhagarika kuko abantu bose bazoba uwo munsi bagiye gutora
abazoje gutora igipolisi kirabakebura
ubushikiranganje bw'umutekano buragabishije uwo wese arotahungabanya umutekano muri rusange na cyane cyane igikorwa cy'amatora ahambaye ku gihugu cy'u Burundi n'abarundi inyamiramabi nawe afashanya mu gucungira umutekano barategetswe guhasha uwo wese yogerageza kudurumbanya uwo mutekano uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubirira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi burekuwe hafi hari ko harabera igikorwa cy'amatora hisunzwe ingingo ya 54 y'itegeko rigenga amatora mu gihugu cyacu cy'u Burundi nayo ikabivuga neza yuko kizira kikaziririzwa kwinjira canke kuja hafi y'ahari ko harabera amatora utora wese yaba yitwaje ikigwanisho canke bagiye mu mirwi
abibwirwa hanini bwana Bunyoni ntabahaga amatama
ubushikiranganje burakebuye abene gihugu na cyane cyane abanywanyi b'ibigambwe CNL na Iprona kuko twarumvise abayirongoye bahamagarira abanywanyi bayi ngo bazosidukane niyo baze gucungera igikorwa cyiharugwa rya majwi turazirikana rero ko atawuzorwa muri uwo mutego
uwo mutego umukandida wa Iprona asanzwe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yemeza ko atanu umwe yawukwegeyemwo Gaston Sindimwo yavyiganirije urya Amerika mu kiganiro cyihari
nashaka kumenyesha igipolisi Uburundi n'amakungu yuko umugambwe w'adasigana na Iprona atanarimo uzohamagarira abanyagihugu cyancana badasigana kugumuka kubera nta mpamvu nimwe yoza ituma badasigana bagumuka nibaza yuko aya mahoro twazanye abantu bakubitira gatima mpembere yituvuye naho dushitse ko tutokwemera ko abarundi basubira mu njyana umugambo w'adasigana Iprona ntuzogumuka ntuzogumura kandi uwo wese azogumuka ntazo kwita mudasigana uwo wese azotarakajagara ntazo kwiyitira umugambo w'adasigana Iprona
ariko bwana Sindimo amakenga yo n'ubu ntayashira kubijanye n'itunganywa ry'itora ryo kuri uyu wa gatatu
amakemwa najanye n'amategeko kandi twebwe ntikizira uko naho tuzatwemeye ko byagenze ntikizobuza yuko tuvuga uko twayibonye twayibonye twebwe uno munsi umugwiseni wari hereranye uratangura uburenganzira bwo gushiraho bamwe mu biro de vote atamwumvikano baye mu masesi nama yabaye bakurutse babona liste ije gucyo nyene babifata uko nyene ku nguvu ije ni byambere byarabaye turabirize ibindi turabona amategeko umukomiseri wa muri sini akabwira abantu yuko envelope zahora zibikwa mu ibanga bityo sekirize zitazoba zikibaye mu ibanga kandi zitazova aho zikeneye zija muri cour constitutionnel zikabanza guca hande cyo byose bitera amakimwa y'ubusa amakarata yatanzwe twasavye yuko sini itubwire urutonde rw'abayaronse kuko tumenye abayaronse tumenye bazotora n'amakarata tatanzwe iduha urutonde rw'ayasigaye ikatwerekana naho yayabitse atamuntu aje kuyatora kuko no munsi turona makarati umwe afite makarati 3, 4, 5 azotora 5, 6, 7, 10 abene gihugu ku mitumba bariko baraturubikwa mbere bakakwa amakarata y'amatora kubera bemeye imwe bya procuration
amatora y'ukuri wa gatatu nubwo amashyirahamwe mpuzamakungu atari make naye abarundi yakomeje kwerekana impungenge ko ashobora kuvyara imvururu abakandida nabo bakomeje kurundi ruhande guhamagarira abayoboke babo kwigumya hamwe no kwirinda gasotoro president Nkurunziza nabagiye ko umukuru w'igihugu wa mbere yashobora kubisirikanya n'umusubiriye hatabanje ku butegetsi cyangwa ngo hamasezerano n'ubacemerera abarundi hamwe n'amakungu abizeza ko azobameza kurusha yigeze kuba yose mu gihugu cy'u Burundi Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
turagushimiye Eloge umugambwe SNL igipolisi cyagiriza gushaka guteza umutekano muke mu gihe cy'amatora barahakana ivyo vyagirizo avugana n'itangazamakuru mu Burundi Terence Manirambona avugira uwo mugambwe asaba igipolisi gutunganiriza bose
iyo tangazo ni imvugo twumvise mushiranganje umutekano rya rutangaje zakwerekana uko ibintu byagenze no ku mpande zose bakavuga ati yabaye n'ibindi ariko mu matangazo no mu numvise gushikiriza bitandukanye minsi yose bamaye kwerekana ko umugambwe SNL ariwo uri mu makosa bakatwagiriza ibintu biriya bimwe mbere atani vyemezo bihari ahandi ugasanga bariko bagwa mu mutego y'abatiko tuhiganwa mu bya politiki na cyane cyane n'umugambo uri ku butegetsi kuko usanga benshi muri bo abajejwe intwaro abandi bakora ubuzi bukomakomeye bakababwira n'ibitabaye nk'ubu kumva yuko hari abantu bapfuye hari ibintu byononekamo barazibiwe natwe twaragiriwe ibintu bitiye ubwoba gusumba nungaho urumva je tugura gutabara yuko koko ubushiranganje bari kubahagarara hagati na hagati ibiriko biraba no bankakororero twe nk'ubu kuva kwiyamamaza bitanguye twarabuza abantu babiri abantu barenga 50 barakomerekejwe n'imbonerakure nande umugambo w'umugambo uri kutegeze abantu barenga 300 banywanyi bacu harimo ari ku ntonde z'abitoza amashinya mateka mu banuzi ba komini barahagarizwe bonye barafungwa bidahuye n'amategeko none munsi imanda zabo hamwe ntizishyibwa abandi ugasanga bavundiye mu gasho tukumva mbere baniyigamba ngo bazovayo amatora aheze umva ibyo byose katwibaza kubera iki ubushikiranganje butabivuga abantu bavundiye mu bitaro bakubiswe babarijwe igufa bigakora imbonerakure bigenda gute aho bamwe bamwe mbonerakure bafatanywe ibigwanisho bimwe n'ibihiri abandi by'ibipanga nta namwe byabivugwa urumva rero mu kigihe kumengo bibaze baguye bagahengama nje mbere nkibazanya ngo baguye mu mutego y'aba bantu turiko turahiganwa ahubwo nyabona abarize umutekano nibubahirize abahiganwa bose amategeko agenga amatora yubahizwe kuri bose hanyuma n'uburenganzira umunyagihugu afite bwo kuraba ibyavuye matora aheze aburonzwa atangorana kuko bamwe batora mu bantu bagiye gutorera ahantu baza gufasha guharura batorwa mu bahatoreye none mu gihe bose boca baba batashe baza batora bakuyihehe ikindi nacyo hageze guharura umuntu wese yashaka kuza kuraba ko ariko baraharura abo babiri ko baraharura akabona ko atangura n'ikiraba ahubwo hagunza abazi umutekano yuko bo dufasha kugira ngo umuntu wese yoza afise agatima ko guhunga abayikira ba matora koko aze ahanwe isu mategeko kandi uwo ariwe wese nihabe gukundwa akazo cyangwa uri yanye mugabo amategeko yubahize kuri twese aho bizodufasha umugambwe sene twarutera kamo abarundi ikambere inyanka mugayo yuko amatora twese arayacu kandi yuko twokwigenza neza kandi twaragerageje twarasomereje kenshi turihangana n'uko tubasaba yuko bo bana yabigenza neza muri ibyo byose kugira ngo amatora aho yokwamye abamwe ibintu by'injyane ngo tumaze kubera mu Burundi maze amatora azadufashe gusubira kwegerana kunga imitima no gusubira kandi guhagateka umunyagihugu ko kwishyiriraho indongozi atari wamumetseko
tukibandanya kuvuga ku makuru ajanye n'amatora mu Burundi zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Ndota mu gihugu cya Tanzania zisaba umugwi ujejwe guhagarikira amatora mu Burundi kutazohengama kugira ntiyazobe ibyabaye mu mwaka w'2015 mugenzi wacu James Joven yanyarukiye mu ikambi ya Ndota avugana na zimwe mu mpunzi zahungiye muri iyo kambi
no je nk'impunzi kweri niteze kwakira neza ibivuye mu matora mu gihe ata abantu bohengama na cyane cyane abarongoye seni na cyane cyane abarongoye intwaro cyangwa ubutegetsi ntibagire ibyo bahengamira ko ntibahengamire ku butegetsi cyangwa ntibahengamira handi kugira ngo ibintu byose biva mu matora bibe byiza abantu bose babishime hanyuma tubiteguriye kuvyakira neza
icyo twashima kwanza nuko amatora icyo twasaba yogenda neza kubera abo bantu bari mu gihugu twaburaze ko turi mu makambi abari mu gihugu ikiza bo hagarara neza karaba ukumwe na mwari yabomaza karaba umuntu afise integoro nziza imbere y'abanyagihugu yaza dutware neza nkuko ari ngatwara abantu
no kuvuga jewe ibizobivuye muri amatora nifuza ko amatora yogena neza kugira ngo nkatwebwe impunzi tugiye gute turaye ko twotaha mugabo amakenga dufise nuko twumva hari miharano myinshi cyane iri mu cyo gihugu cyo Burundi rero ntituzi ingene bizogenda ariko twasaba bitejwe ko bohagarara amagabo kugira ngo bashobore kudufasha kugira ngo bize bigende neza
batore umuntu afise imigambi yumvikana bo barazungurutse mu gihugu barazungurutse barumviriza imigambi y'abantu bose bazokwitoza mugabo bakwiye gutora imigambi ifise akamaro izomarira abanyagihugu ibintu byiza izozanira iterambere n'amahoro n'umutekano imigambi izofasha abanyagihugu bose b'abarundi kugira ngo babeho neza atawanjya wangura atawo baheze inyuma cyanke ngo bavuge ngo we ntituvuga rumwe ngo turakwishye cyangwa ngo turakugiriye nabi bakwiye gutora imigambi irashe bahindura ibintu kugira ngo kijya gihugu abantu twese tukiyumvemwo natwebwe impunzi twiyumvemwo gutaha amahoro yarasesekaye muri kijya gihugu nibatore abantu kugira ngo abantu bazokwame barahunga cyangwa abantu bazokwamire mu bukene mu nzara abarundi bakwiye gutora bitonze bagatora n'umutekano bagatora umuntu azobashitsa kwiterambere n'amahoro meza
hanyuma tukaje twifuza ko atanumwe yofatwa nabi ngo nuko kumbure ngo yari uwo muntu ngo atavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi tugasaba ko botwara neza kumbure ibizova mu matora kwetuzo vya cyane ariko turafise impungenge kugiye kumviriza amakuru avugwa hejya no hino nuko ayo matora ari amatora atandukanye n'amatora yose yagiye araba mu gihugu cy'u Burundi kuko ugiye kuraba n'amatora azobabaye atabahagarikizi mva makungu azobabahari ku byo giye ngatwegwe nk'impunzi biratugora ugiye twizere ko ibizova mu matora bizoba ari nyakuri
no kuvuga impungenge fise ndafise impungenge kuko hariho bimwe byarigeze kuba bigaragara ugasanga amatora aribwa rero icyo twagomba gusaba ni nka seni ihagarare nk'umushinga ntahe ihagarare nk'umugabo kuko umaze gushibwa imbere n'abanyagihugu no kuvuga hajya seni si umugambwe kanaka seni ni igihugu cyose seni irakwiye guhagarara rushinga ntahe kugira ngo icyangaze ibizo bivuye mu matora by'ukuri nihengamire kuri uyu cankuriya no kuri izo nkungenge nizo fisi ariko mu gihe seni yoba ikoze ibyo ikabikora mu bugwaneza jewe ndumva umengo nk'impunzi byo tunezera cyane
no kuvuga abanyagihugu icyo no bahanura no kuvuga abayamamaje barabazi abiteze kuko babotogo barabazi bakwiye kutora abaneza kugira ngo baze batore umutegetsi w'icunga n'ijambo ashobora gutwara igihugu neza na cyane cyane kugira ngo bigende neza kandi kuko imigambi ibose barayigishije barayumvise turabye nk'uwarasanzwe ari mu gihugu muri ibi bihe birenganye mu myaka iheze no kuvuga ntacyo tubona tumariye nka twebwe nk'impunzi nacyo gituma twagomba ko bayihinduka hanyuma bagatora umugabo w'icyunze n'ijambo batarabyigikenya
muri uyu mwanya mubwira mutega amatwi ikiganiro amerika nakivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo bateguriye kandi mushikizwa na Thomas Kamirinde
mwaramutse neza ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 1992 hari kuwa kabiri uwo munsi leta zunze ubumwe za amerika yahaye cuba ubwigenge bwayo Tomas Estrada Palma aba perezida wa cuba wa mbere nibyo tuganiraho muri make mu mateka ya cuba Cuba nicyo kirwa kinini kurusha ibindi mu nyanja yitwa ya Caraïbes ku mugabane wa Amerika yo hagati. Iri muri kilometero hafi 200 uvuye ku mupaka w'amajyepfo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cuba yabaye koloni ya Espagne ku mugaragaro mu 1511 ubwami bwa Espagne buhashyize guverineri wabwo wa mbere na mbere. Icyo gihe igice kinini tuzi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe ho hari koloni z'Abongereza. Mu 1868 abakoloni b'Abespanyol bari baratuye muri Cuba ibisekuru n'ibisekuruza bakoze revolution batangira urugamba rw'ubwigenge bise intambara y'imyaka 10 barwana n'ubwami bwa Espagne. Biyambaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ibatabare. Koko rero ntibari bafite ingufu zihagije za gisirikari mbese zo kwigereranya nk'izi ngoma ya Espagne. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yari yarambuye ubwigenge bwayo Abongereza mu 1776 yabanje kubyanga. Abaturage bayo bo siko babibonaga. Bokeje igitutu gikomeye guverinoma yabo bayisaba gutera inkunga irimo ya gisirikari na diplomasi inyeshyamba z'abarevolusiyoneri bo muri Cuba. Ubwabo bashyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo gufasha aba barevolusiyoneri birimo gukusanya amafaranga, intwaro, amasasu, imiti n'ibindi bikoresho bya gisirikari bakabiboherereza. Itangazamakuru ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryabahaye urubuga runini ndetse bamwe mu banyamerika bagiye kubarwanirira nk'inyeshyamba kandi nta mugayo. Abaherwe b'abanyamerika benshi bari bafitanye ubucuruzi bukomeye na Cuba. Guverinoma ya President Ulysses Grant wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'icyo gihe yafunze amaso kuri ibyo byose byari binyuranyije n'amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara y'imyaka 10 yarangijwe n'amasezerano yahitwa San John mu ntara ya Camagüey muri Cuba ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu 1778 hagati y'impande zombi Cuba rero na Espagne ariko nta gihendutse. Ingabo z'abarevolusiyoneri na kwenye shamba zaba revolutionari ba Cuba zeme yuko zitsinzwe bityo Cuba ikomeza kuba koloni ya Espanya. Inye shamba zaba revolutionari ba hawe imbabazi zisesui na bobi yemeza kureka intambara burundu Espanya igumana koloni ya yo ya Cuba nubwo bwose yemeye kuvugurura ibintu bimwe na bimwe mu buzima busanzwe bwa Cuba birimo kwemera amashyaka menshi ariko atarwanya ingoma ya Espanya, kwemera ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubw'amashyirahamwe mu gihe nabyo bitarwanya ubwami bwa Espanya. Gusa muri zo mpinduka zose ubucakara bw'abirabura bwo bwagumyeho kereka ku bacakara barwaniriye mu ngabo z'abarevolutionnaire. Hagati aho guhera mu 1853 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yaragerageje inshuro nyinshi kugura Cuba yigura rero na Espanya. Injoro ebyiri gusa mu 1854 Amerika yabwiye Espanya ko yayigurira Cuba ku madorari miliyoni. Espanya yarabyanze. Ku nshuro ya kane guverinoma ya Amerika yagerageje, icyo gihe rero yategekwaga na President William McKinley, yongeye gusaba Espanya kuyigurira Cuba noneho ku madorari miliyoni 300 ubwo hari mu 1897 nabwo Espanya yarabyanze. Ijwi rya Amerika. Agahenge kakurikiye intambara y'imyaka 10 muri Cuba kuva rero mu 1868 kugera mu 1878 kamaze imyaka 17. Intambara yarongeye irubura mu 1895 hagati y'abarevolutionnaire bo muri Cuba n'ubwami bwa Espanya. Aba barevolutionnaire nanone bitabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntiyahise ibyemera ariko noneho yohereje ubwato bw'intambara bwitwa USS Maine mu cyambu cya Havana umurwa mukuru wa Cuba kurengera abanyamerika n'inyungu zabo. Mu kwa kabiri 1898 ubu bwato USS Maine bwaraturitse, abasirikare bane babwo barapfa nabwo buraruhama. Ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahise byitera hejuru byemeza ko bwaturikijwe n'ingabo z'ubwami bwa Espanya, nyamara enquete za gisirikari za Amerika zo zerekanye ko yari impanuka. Ibyo aribyo byose, kwanga kugurisha Cuba n'ikibazo cy'ubwato USS Maine mu cyambu cya Havana byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira mu ntambara ijya gushyigikira abarevolutionnaire ba Cuba guhera mu kwezi kwa kane 1898. Amerika ariko ntiyahateye honyine gusa, ni ukuvuga rero ntiyarwanye na Espanya muri Cuba honyine gusa, ahubwo yahise itangira kurwana na Espanya no mu zindi koloni zayo Philippines, Puerto Rico na Guam. Intambara yamaze amezi ane irangizwa n'amasezerano y'i Paris mu Bufaransa mu kwa munani 1898. Aya masezerano yemeza kandi ashimangira ubwigenge bwa Cuba no gushyira mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriya koloni zindi za Espanya, Philippines, Guam, Puerto Rico ku ngurane y'amadolari miliyoni 20 yonyine gusa y'icyo gihe 1898. Ku birebana na Cuba, imaze kubona ubwigenge bwayo kubera ariya masezerano y'i Paris, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise ishyiraho guverinoma yayo ya gisirikare i Havana. Iyi guverinoma yabanje kugumishaho guverineri wari umaze imyaka ku butegetsi Adolfo Castellanos kugera mu mwaka wakurikiyeho 1899. Nyuma ya Castellanos, Cuba yategetswe na ba major general babiri b'Abanyamerika, John Brooke na Leonard Wood, kugera Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ihaye ubwigenge busesuye Cuba ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatanu 1902. Thomas Estrada Palma yasimbuye major general Leonard Wood aba perezida wa mbere wa Cuba yigenga. Umubano wakurikiyeho hagati y'ibihugu byombi Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawo ubwaho n'andi mateka maremare. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza kudusangiza twese yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugira umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mkunda la DJ Amerika ibiganiro vyo muri aka kanya bigera kwiyaha kuri micro ari kumwe na Fidel Niyongabo mugira umugoroba mwiza.